Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 14 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Turabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi, mbere yo kubagezaho amakuru yo mu biyaga bigari, tubafitiye kandi n'ikiganiro cya siporo n'imikino.
Bazindukiye mu gufasha abahuye n'ibiza, tubasiziriza, tububakira, dushije ibibanza bitatu, icyo witwa Mukerangoma, icyo witwa Nambaje, n'utwibasi Migenga. Abo bose bahuye n'ibiza baracumbutse, ariko turabashijirije gusiza twabirangije, tubumbye n'amatafari 200.
Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa mu kagari ka Bigugu, umurenge wa Rwankuba, mu karere ka Karongi, mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Dore ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas. Jean-Pierre Bemba yageze kuba ari cegera cha Perezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aheruka kwambikwizera ku byaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka kazi na muntu. Yaravuye mu kibanza yarafungiwemo muri sentare y'Irahe, ibyo byatangajwe n'umushingwa manza wiwe Peter Hines ejo ku munsi wa gatatu. Peter Hines yabwiye itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarafungiwemo ku muhingamo weje ku munsi wa kabiri. Umwe mu bakurikiranira hafi dosiye yiwe yatangaje ko Jean-Pierre Bemba zoguma agenduzwa muri ambabarira na sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu kurindira uburenganzira bw'abategetsi b'igihugu cy'Ububirigi. Ababuranira Bemba bamenyesha ko ategerezwa kuja mu gihugu cy'Ububirigi, aho umufasoni wiwe hamwe n'abana wiwe batanu basanzwe baba. Perezida wa Sudani y'ubumanuko ariwe Salva Kiir hamwe n'umukuru w'abarwanyi Riek Machar bazobonana amaso mu yandi mu biganiro ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu i Addis Abeba muri Ethiopia. Ni ku twigoro tw'umushyiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yiyemeje kuzobahuza. Ntacyo leta ya Sudani y'Epfo cyangwa ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo muri ako karere IGAD baravuga kuri uyu mubonano. Umuvugizi wa Perezida Salva Kiir ariwe Ateni Wek Ateni we yavuze ko ubwo butumire ari ikintu gihambaye. Naho umuvugizi w'umuhari SPLM urwanya leta ariwe Mabior Garange yemereye ubutegetsi bwa Sudani y'Epfo ko Machar azova muri Afrika y'Epfo ahasanzwe aba yerekeze muri Ethiopia muri uyu mubonano. Uyu mubonano hagati ya Perezida Kiir na Machar uzoba ubaye uwa mbere kuvaho amasezerano y'amahoro yasinywe na leta ya Kiir hamwe n'umuhari w'abayirwanya habaye imfagusa mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2016. Inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaremeje ku munsi wa gatatu integuro y'itegeko risaba gukingira abasivile ba Palestina bari munsi y'ubutegetsi bwa Israeli, inyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarikiye itegeko nk'iryo mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, mu gihe iryo tegeko ataco rivuga ku muhari Hamas riranegura ubwicanyi bwose bukorerwa abasivile, ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'agasotoro ndetse no gusambura. Riranegura kandi gukoresha ingufu zirenze kw'abasirikare ba Israeli ku basivile b'abanye Palestina. Abasirikare ba Israeli bamaze kwica abanye Palestina bashika ku 120 kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, bigatuma amakungu yagiriza ico gihugu ko gikoresha ingufu zirenze ku banyagihugu ba Palestina. Inama ya ONU ijejwe umutekano itegekanya gukorana vyihuta kuri uyu wa kane yige kubiri ko birabera mu gihugu ca Yemen, aho inteko mvamakungu zirongowe na Arabia Saudite ziriko ziragaba ibitero bikomeye ku gisagara ca Hodeida kirimwo abarwanya ubutegetsi. Ubwongereza bwatumye kiyo nama, inyuma yaho umwe mu badiplomati babwo Martin Griffiths intumwa idasanzwe ya uni muri Yemen asabiye impande zose guhagarika intambara bakagira utwigoro twa politike kugira ico gisagara cha Hodeida kirionke agahengwe indege za Arabia Saudite hamwe n'ubwato bw'intambara byatanguye gutera ibirindiro by'abarwanya leta mu gatondo ka kare ku munsi wa gatatu inyuma yaho abarobeli bankiye kubahiriza ikiringo bahawe na Arabia Saudite cyo gusubiza ico gisagara gifise ikivuko gikomeye leta ya Yemen. Aha muri leta zumwe za Amerika, leta zumwe za Amerika zizigiye ko mu myaka ibiri n'igiciri imbere Korea ya ruguru kizoba casambuye ibirwanisho ruho nyanganda byose gifise. Ibyo byashikirijwe na sekretari wa leta ya Amerika Mike Pompeo ku munsi wa gatatu ejo, umunsi umwe inyuma yaho perezida Donald Trump atereye umukono ku masezerano yemeranije n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un agamije kurangiza programu ya Pyongyang y'ibirwanisho bya nuclear. Uwo mudiplomate mukuru wa Amerika inyuma yo gusigurira abategetsi ba Korea y'Epfo i Seoul ibyavuye muri uyu mubonano wabereye muri Singapore yavuze ko leta zumwe za Amerika ikeneye ko Korea ya ruguru yoba yaheraheje gusambura ibyo birwanisho mu mpera z'ikiringo cya mbere cyo gutwara cya perezida Trump hazo bari mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Abanyamerika bavuga ko ayo masezerano adasobanura neza idonido ibi yarimwo kandi ko Trump yemereye byinshi perezida Kim harimo nuko Amerika izohagarika imyimenyerezo ya gisirikare yamigirana na Korea y'Epfo, imyimenyerezo yamyishavuza igihugu cya Korea ya ruguru.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Mukanya gatoya noneho n'amakuru yo mu biyaga bigari nyuma yayangaya iyo hirya no hino ku isi. Mu Rwanda abarokotse ibiza biherutse guhitana abantu benshi baracyarwana n'ingaruka zabyo. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yanyarukiye mu murenge wa Rwankuba mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda hapfuye abaturage barenga 20 mu ijoro rimwe. Bamwe mu baturage ntibarabona aho kuba kandi hari n'ikibazo cyo kubona ibyo kurya.
Dufite amazu 12 tuzaba tuzamuye 6 andatandatu n'ubundi tuzayuba. Turya se aba bantu tugomba kubakira twakoranye inama buri muntu wese ntabwo twakubakira umuntu n'abatagize uruhare agira icyakora sibyo.
Madame Clotilde Musabyimana umuyobozi w'akagari ka Bigugu mu murenge wa Rwankuba mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ari mu nama n'abaturage nyuma y'umugando wo kubakira bamwe mu basizi uheruheru n'ibiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bigugu aravuga ko mu kagari ke harimo imiryango 12 bagomba kubakira binyuze mu mugando w'abaturage, aragaruka ku byibanze bahereyeho.
Twazindukiye mu gufasha abahuye n'ibiza tubasiziriza tubakira. Dushije ibibanza bitatu, hari icyo witwa Mukerangoma n'icyo witwa Nambaje n'icyitwa Sinigenga. Abo bose bahuye n'ibizo baracumbitse ariko turabashijirije gusiza twabirangije. Tubumbye n'amatafari 200 twatwaye n'amabuye amasitera 6.
Umwe mu basenyewe n'ibiza banahereyeho bamufasha kuzabona aho arambika umusaya yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubuzima bwo mugoye ariko nanone agifite icyizere.
Ubu ndumva nishimye nezerewe kuba mugiye kunyubakira nanjye nkaba nzabona inzu nziza yo kubamo. Ndumva bigiye gukemuka kandi buriya ndumva bizakemuka vuba bidatinze.
Muri Rwankuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu nibwo abasaga 20 bahitanywe n'ibiza abandi bavanwa mu byabo. Kugeza ubu benshi baracumbitse, uyu yatwerekagaho yimukanye n'itungo rye.
Kuko ntabwo nashyira mu inzu amatafari yavamo ataruma.
Wahisemo kuyiraza
aha? Nyibana aha ngaha ntahandi nayishyira.
Abajura ntabwo bashobora kuyiba.
Hano hari ironde.
Ubwo bamwe bari mu bikorwa byo gushakira bagenzi babaho kurambika umusaya, abandi bari bategerereje ku biro by'umurenge ko babona imfashanyo zirimo ibiribwa kuko n'imyaka bari barahinze ntacyo baramuye. Imodoka ziragenda zitunda ibiribwa birimo ibishyimbo n'ibigori. Bwana Gaspari Mutabazi ni umukozi w'umushinga Caritas mu bikorwa by'impuhwe n'urukundo.
Iyi mfashanyo Caritas yayikusanyije mu maparuwasi yatanzwe n'abakristo bafite umutima w'urukundo n'impuhwe, igenewe abaturage bo mu murenge wa Rwankuba bazahajwe n'ibiza. Ingano yayo bigiye ari ibintu bitandukanye, ibiribwa bigeze muri toni enye n'igice, hakabamo n'imyambaro itandukanye twagennye, ari y'abagabo ari y'abana bitewe n'abantu ko bangana, n'imiryango igeze muri 304 turi buze kubihereza.
Uretse ko abakristo batandukanye bitanga ku mfashanyo z'ibiribwa n'ibindi, ngo hari n'abatanze amafaranga azafasha abaturage kubona isakaro.
Hari amwe babashije gutanga amafaranga makeya, niyo tuzabasha kuzaguramo amabati nibamara kubaka kugira ngo basakare. Kugeza ubu ngubu tumaze kugeza kuri miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Umurenge ufatanyije n'abanyirubwite bazubaka tubafashe gusakara.
Padiri Laura Safari, directeur wa Caritas ya Diocese ya Nyundo, aravuga ko kugeza ubu bari gutabariza imirenge ya Murundi na Rwankuba Karongi hahuye n'ibiza bikomeye. Aravuga ko hari naho biba ngombwa bagatabaza hanze y'igihugu.
Uretse no gutabaza mu gihugu imbere, tunatabaza n'ahandi hose. Hari nk'indi mfashanyo igera ku gaciro ka miliyoni 2 yatanzwe mu cyumweru gishize, hari n'ingi igera kuri miliyoni 5 tumaze gukusanya twazanye none, kandi turacyakomeza.
Bwana Vedaste Hakuzabaga n'uyobora umurenge wa Rwankuba aremeza ko kugeza ubu gukemura ikibazo cy'abugarijwe n'inzara yatewe n'ibiza ndetse no kubaboneraho gutura umurenge ubwawe utabyishoboza. Aravuga ko mu tugari twa Gasata na Rubazo ari naho hapfuye abaturage benshi, abari bahatuye bizabasaba kubimura, kandi ko nabyo bizasaba ubundi bushobozi. Yemerejwe iryo Amerika ko hari ibiganiro n'izindi nzego.
Kubabona ntago byoroshye, kuko birumvikana ko abantu niba yaragendesheje inzu, akagendesha amatungo, akagendesha imirima, birasaba ko hagira ubundi buryo yafashwamo kugira ngo abone aho gutura, ariko amasita arahari.
Kuba cumitse n'abaryo babanje gufunguza mu baturanyi cyangwa babonye imfashanyo z'abagira neza ku munsi bafataga ibiribwa karakanya muneza, ariko nanone biracyari ibibazo.
Mwese ko ibintu twaryaga byose byagiye, namaze twarimo akaba yaragiye, naho kuryo ubusa nyine
n'abantu barapfuye, ubu ngubu turi mu macumbi turacumbitse ntacyo turya.
Magingo y'umurenge wa Rwankuba urabarura imiryango 304 igizwe n'abaturage bagera ku 400 bakeneye gufashwa mu kubona ibiribwa. Uyu murenge kandi urabarura indi miryango 120 igicumbikiwe itarabonaho kuba. Tumwe mu tugari twatangiye gukoresha ibikorwa by'imiganda birimo gusiza ibibanza no kubumba amatafari, ariko nanone byumvikana ko hagikenewe izindi ngufu zo kubona amabati yo gusakara. Imvura idasanzwe yaguye kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatanu uyu mwaka yahitanye abasaga 200, kandi Rwankuba niho hapfushije benshi mu ijoro rimwe. Ehabagira ubusa, Ijwi rya Amerika ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Mu Burundi, umushinjacyaha yarayasabye sentare isubiramo ya Ngozi gufunga burundu uwahoze ari musitanteri wa komine Muruta y'intara ya Kayanza, Kabaka Yohani Donasiano na bagenzi be bane baregwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bakoresheje imbunda. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye urubanza.
Abarengutse muri sentare isubiramo ya Ngozi bungururije mushikiriza manza mukuru kuko batashimye ubwo bakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Iyo sentare yari yabahanishije gufungwa ubuzima bwabo bwose ku vyaha bigera kuri 4 bakurikiranwa ko bahaniwe 2 bagiriwe kuja mu migwi y'abagwanyi no kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi, bakaba bari bahagaritswe mu kwezi guheze. Mwiburanishwa ry'ugo rubanza kuri uyu wa gatatu, abagabo 2 nibo baguma bagaruka cyane. Hari uwitwa Kayobera Yozefu yagirizwa kandi akemera ko yafatanywe itonga ry'ikigwanisho cya grenade, hakaba na Kabaka Yohani Donasiano yagirizwa ko ariwe icyo kigwanisho gituruka ku. Umushikiza manza mukuru avuga ko hafashwe grenade imwe yamara amatohoza yakozwe na parke, akaba yerekanye ko yari amagrenade menshi n'inkoho zirimo. Parke nkuru ivuga ko amatohoza yakoze yasanze ibyo bigwanisho byari biteguriwe guhungabanya umutekano mu ntara yose ya Kayanza. Ihangiro nkuko biri mu matohoza ya parke rikaba kwari gutera ubwo kugira berekane ko ikirobe cyatanguye. Kabaka yahoze ari mustaneri wa komine Muruta mu myaka ya 90 yagizwa kuba kwisonga y'uwo mugwi igrenade yagizwa ko yamuka iwe ikaba yashikiriye uwayifatanwe biciye ku bandi bantu batatu parike ivuga ko basangiye umugwi muri abo batatu umwe akurikiranwa ko yarajejwe kwegeranya ibyo bigwanisho uyundi kubibika ubwira gatatu akaba yarajejwe gutanga uburyo bukenewe muri uyu mugambi haba kwegeranya ibyo bigwanisho kuvyunguruza canke kwegeranya abazobikoresha nyine gufatanwa ikigwanisho yemera icyaha avuga ko yakizaniwe n'abandi bantu batatu batari muri abo akavuga ko yamenyemo uwitwa Amani urubanza rwari kuburanishwa mu ndwi heze ariko rwarasibijwe sentare na parike bimaze kubona ko uwo Amani akenewe mu ntahe urubanza rwongeye kuburanishwa ataraboneka umushyikirizamanza mukuru akaba yavuze ko bitashobotse ko abarondegwa bose bafatwa ariko akemera ko babandanya kurondegwa abariko baragirizwa kiretse uwemera icyaha bisigura berekana ko bakorewe inteba ishushe uwemanga icyaha bakamufata nk'igikoresho sentare yabagije uwagirizwa kurongora uwo mugwi ko hari icyo boba bapfa uwo nawe yishuye ko ataco bapfa akavuga ko abamurondera arabandi badaseruka bakimuhora kahise kiwe mu burongozi bwa komine Muruta umushikirizamanza mukuru yanamwagirije ko yagiye no mu nama itegura ububisha mu gihugu cy'u Buganda uwo nawe yisiguye avuga ko yari yagiye mu nama y'iby'amashengero akaba avuga n'amazina y'abari bayiremesheje abahakana icyaha basabye kwezwa ubucemanga asaba kurenganurwa ku ngingo yafashwe na sentare nkuru ya Kayanza uwahoze yari mustaneri wa komine Muruta we yagiriye ko asaba ko atamuntu yosubira kumwiyumvira mu vya politike yamejeje ko yasezeye politike n'umugambwe iprona yahoramwo kuva mwaka w'2006 acamenyesha ko ubu ari mu bikorwa byo gukorera Imana umushingwamanza wabo yasabiye kwezwa abatemeye icyaha asigura ko barengana uwakemeye nawe amusabira ko yocigwa inkoni ngufi umushikirizamanza mukuru we yasabye ko ugwaciwe na sentare nkuru y'igihugu yakayanzaga gukomezwa n'ivyaha byo gutunga ibigwanisho no gushaka kwica abantu bikabagumako sentare yashize urubanza mu mwiherero ugwaciwe rukazomenyeshwa ku itariki 27 uku kwezi urubanza rwarakurikiranwe kuva mu ntango n'ishyirahamwe riharanira gatoya k'abagero rwa VDP jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko arashima ko rwagiye rurahamagarwa ku gihe
AVDP irabona yuko sentare yabumvirije vy'ukuri kandi n'abanyororo bashoboye kwiregura mu buryo butomoye kandi AVDP irashima yuko abo banyororo bashoboye kurengutswa imbere y'ubutungane mu biringo bitegekanijwe n'amategeko
n'uwunganiye abarengukijwe yashimye ko bumvirijwe neza icyo atashimye nuko sentare itagiye irabaza ngo isigukigwe uko bikwiye umushikirizamanza mukuru n'urubanza rwakurikiranwe n'abajyango babarengukijwe bamwe barafise icyizere ko sentare izofata ingingo ibereye abandi nabo bakagira amakenga bafatiye kugwaciwe na sentare ya mbere ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Abayisilamu bo ku isi yose baratangira gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadan uyu munsi nijoro muri bo harimo Jeremiah Randall wa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduye idini mu kwezi gushize ava mu bakristu ajya mu bayisilamu umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aradusomera inkuru ye yakozwe n'ijwi rya Amerika
mu nziri mu nkengero za Maryland hatuye umuryango mu by'ukuri usa nk'utarahuza imico neza bamaze igihe gito bashyingiranwe igisibo cya Ramadan cy'uyu mwaka kuri bo babana nticyaboroheye na gato nicyo gisibo cya mbere kuri Jeremy nk'umwisilamu maze amezi atatu mpindutse umwisilamu byafashe igihe kirekire nakuze ndi umukristu nagombaga kumenya iby'idini ariko umwigisha wahebuje abandi kuri njyewe ni umugore wanjye n'umuryango we natangiye kwiyiriza mfite imyaka nk'iyaka gahungu kacu kuba rero yarabyinjiye makuze ndabimushimira kuko ntibiba byoroshye si buri wese wabibasha guhindura idini nicyo cya mbere cyari kingoye no kwizera urukundo rwacu ku buryo nabibwira ababyeyi ariko babyakiriye neza kuko bakundaga Ariam Jeremy yabaye umwisilamu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu ku ihuriro ry'abisilamu b'i Maryland ikigo cya Pew gikora ubushakashatsi kivuga ko 90% by'abanyamerika babaye abisilamu vuba bahindutse abisilamu ngo babone uko bashyingiranwa n'abo bakundana gusaba umuntu guhinduka byarangoye cyane noneho byagera ku muryango we ngatengurwa ariko nk'uko yabivuze umuryango wari udushyigikiye wabonye tuzatunganirwa nitubana Jeremy yapfushije umugore we wa mbere ari nawe nyina wa Jeremy hashize imyaka 5 yishwe na kanseri nkura na Ariam nahise numva ari umuntu udasanzwe kandi nta wundi muntu nkawe nari narigeze mbona. Iby'igisibo kimara ukwezi bisa nk'abatigeze bitaho umwanya, ariko muri uku kwezi gutagatifu kuri gushyira umusozo, kwiyiriza biragenda byorohereye umuryango. Si nka bya bindi byo kuvuga ngo Eid iri hafi kurangira, hasigaye iminsi ngahera, ntabwo nirirwa mbara iminsi. Hari application ya Kiislamu mfite kandi nyereka ko iminsi yisunika. Sinjye wayikoze. None Jeremiah w'imyaka 10 we bigenda bite, nawe yaba yiyiriza? Oyanjye ntabwo bindeba. Nubwo Jeremiah rererwa mu rugo rw'abayisilamu, mukase Jeremiah yatangiye kwita nyina kuva ashyingiranwe na se, avuga ko nk'umuryango bahisemo ku mwana wabo azihitiramo idini yumva yishimira vuba cyangwa kera.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cy'ubuzima. Umunyamakuru wacu mu Burundi Fidelite Ishatse aratubwira iby'ikigo kivura indwara zo mu mutwe mu ntara ya Ngozi. Kimaze gufungura inyubako bitaro izajya yakira abarwayi barara. Iki kigo gisanzwe cyakira abantu bava mu ntara enye zose z'igihugu kugera ubu bivuzaga bataha.
Aha ndunga hazabari abagore mu bagabo naza kwabirika hari hariye ndunga nzobari chambre y'abatavaye.
Aha Michel Ndikumana jeje intwaro mu kigo cy'itahindwazo mu mutwe kiri ku mubuga mu ntara ya Ngozi komine Ngozi, ariko yereka abamenyesha makuru inyubako nshasha bazokwakira abagwayi.
Umwe wese azabafise akabati kiwe abikamo ibintu byinshi.
Inyubakwa irimo ibyumba by'abagwayi, abagabo kwabo, abagore kwabo, harimwo inzu bazofunguriramwo, iyo bazokinjikiramwo, aho bazokogereza amasahani n'abazomesurira impuzu. Kuva mu 2014 kicugurugwa mu ntara ya Ngozi, ico kigo kimaze kwakira abanyagihugu barenga 2000, nkuko amakuru ava mu makirongoye abimenyesha. Isonga cyakira abanyagihugu bava mu ntara z'uburaruko, iruhande y'abava mu ntara ya Ngozi, aho ico kigo kisanzwe kiri, hari abava mu ntara ya Kayanza, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, n'igice cya Gitega na Cibitoke. Bamwe mu banyagihugu bitura ibyo bitaro bavuga ko kwivuza bataha bitari byoroshe. Bigirimana Gorioza avuka mu ntara ya Muyinga, umwaka uheze ari mu bituye ico kigo, amaze gukira yarabonye ko bakoresheje uburyo bwinshi mu kingo cy'amezi 8 yamaze ko yivuza ataha.
Twaratora imodoka idushikana Ingozi, hanyuma tugaca dutora ku moto bakamfatira ku moto tugaca tuza, hama no gusubira inyuma ntibyatworohera. Amafaranga byaradutwara nk'ibihumbi nka 20 cyangwa nka 30, kuza twaraza nko ku bihumbi bishika nka 15, gusubira inyuma kandi nka 15.
Na ikibazo cy'uburaro gitorewe inyishu, icyo gushika ku bitaro cyo kiracyahari. Shimeza Imana Laurentino aje kuvuza umukenyezi wiwe. Abakuru b'intara Ngozi na Kirundo hamwe na Muyinga yagujije muri Amerika ko batanze amafaranga menshi mu gushika ku bitaro, bigatuma badakwiza ayo kuvuza umugwayi wabo.
N'amafaranga baduciye twasanze kwera twatanze menshi twaciye tuyabura, n'ubu turacyarindira turi yuko dushobora kuyaronka, kubera n'ubu ntibaramuvura kubera tutararonka amahera kwiye 69,200. Utracharindire tuguma duca ku matelefone kugira turaye uko bo yatuzanira. Turose nk'iyo ruse haba niha kubera iyo kizira dufasha mu bintu byo kunguruza. Je cari babyiza cyane. Urya nk'uwe tuba duca turonke imodoka yo kitwunguruza, twari kurindira icyo kiringo cyose. Urya tuba twaraje.
Ariko rero kuri ico kigo kiretse ruse haba niha nta imodoka ice gukira gifise. Niyo bikora ko rimwe rimwe niyo umujyango wa Furera bashinze ico kigo, abaganga bahakorera twaganiriye bamenyesha ko imodoka yunguruza abagwayi ikenewe, ariko mu kurindira kwiboneka bagahamagara abagwayi kwituranya abona amavuriro afise za ruse haba niha. Alexandre ni umwongere.
Abo turonka ngaha kenshi benshi baza mu buryo butatomoye babushe, abandi bakose imodoka ngo harabudura tubona bazamwe n'amambulansi yo batangiye ku bitaro bisanzwe. Ahanini notira kamo ko iyo babona yuko umugore we bidakunda bashobora kumucana ku bitaro, ku bitaro bamurungitse bo bacha bashobora kumuha ambulansi kuko bashamenye bamurungika.
Ubwo burero bw'abagwayi bw'urukese kuri wa kabiri bufite ubushobozi bwo kwakira abantu 14 gusa, kubera ko ari buke ababikeneye gusumba abandi nibo bonyine bazokwemererwa kuja muri ubwo buraro. Ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu Burundi buracari inyuma. Mu Burundi bwose hari ibigo bitatu byonyine byitaye indwara zo mu mutwe, biri mu gisagara cya Bujumbura, Igitega na Ngozi. Naye abaganga baminuje indwara zo mu mutwe yabo bita psychiatre mu Burundi ntibashika batanu. Be n'ivyo bigo duheje kudondagura ahanini bikoreramwo abaforoma baronse inyigisho zo kuvura indwara zo mu mutwe. Muri zone mubuga mu ntara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sport. Imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru iratangira uyu munsi mu Burusiya. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas. Kumakuri yereke ingino, turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'2018 kiza gutangura uno munsi kuwa kane itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwakira ico gikombe uza guhura n'igihugu cya Arabia Saudite mu rukino rwo kugurura igikombe cy'uyu mwaka. Mu ijambo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashikirije kuri video, yatangaje ko bakoze ibishoboka byose kugira abantu bose biyumve ko bari iwabo mu Burusiya. Atangaza ko igihugu ciwe citeguriye kwakira makungu. Ibibuga vy'umupira w'amaguru bizokwakira inkino bisa n'ivyiteguye, ibibanza abakunzi b'umupira w'amaguru bazonezererwamwo bisa n'ivyarangiye kubakwa, abakora mu bunywero bajejwe kugurisha inzoga bariteguye, mu gihe abiyita ko ari abakunzi b'umupira w'amaguru yamara barangwa n'ubugizi bwa nabi bita hooligans bategetswe kuguma kure yahabera inkino. Yamara mu gihe Uburusiya buriko bwitegurira kwakira abakunzi b'umupira w'amaguru baturutse mu mihingo itandukanye yo ku isi, abaharanira agateka ka muntu baragabisha ko abategetsi b'Uburusiya batubahirije ibisa abga ku vyereke ubwigenge bwa politike n'imibano mu gihugu. Yuria Gorbunova, umushakashatsi mu vyereke agateka ka muntu w'ibiro vy'ishiramwe mu z'amakungu rihanira agateka ka muntu Human Rights Watch biri Moscow ku mugwa mukuru w'u Burusiya, avuga ko atankeka ko leta iriko ikora uko ishoboye kugira ico gihugu kiboneke neza mu makungu. Yamara avuga ko ingorane ihari ari uko kugena ivyerekeye agateka ka muntu vyifashe muri iki gihe biteye agahinda mu buryo bitari bwibonekeze kuva ubumwe bw'abasoviyete busenyutse. Gorbunova avuga ko Uburusiya bwateye budadaza kurushiriza ku binebaguro vy'amakungu. Avuga ko abategetsi b'Uburusiya babonye ko atagutakaza umwanya ku binebaguro vy'amakungu, kuri bo ngo abantu baturutse mu makungu babandanya kuza mu gihugu. Abanebagura leta bo bavuga ko batariko barondera kugeramira igikombe cy'isi yose. Yamara batangaza ko kugena ibintu vyifashe muri politike mu Burusiya muri iki gihe navyo nyene bidakwiye kwirengagizwa. Abategetsi b'u Burusiya bavuga ko politike n'ivyerekeye inkino bidakwiye kuvangwa. Yamara abatavuga rumwe na leta bavuga ko ivyo bitagira ishingiro. Bamenyesha ko Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin akoresha inkino ku mpamvu za politike. Batangaza ko akoresha amahiganwa mpuzamakungu y'inkino kugira yerekane ko Uburusiya bwasubiye kuronka inguvu n'igihagararo mu makungu ku ntwaro yiwe. Abakunzi b'umupira w'amaguru bafise izindi mpungenge zerekeye umugwi nserukiragihugu. Umugwi nserukiragihugu w'Uburusiya uza mu kibanza ca 70 ku rutonde rw'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA rw'ibihugu bikomeye mu mupira w'amaguru ku isi. Ni urutonde ruri hasi cyane rw'igihugu icyo cyose cyakiye igikombe cy'isi yose. Abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu Burusiya biteguriye ko umugwi nserukiragihugu wabo utazovyifatamwo neza na gato, naho Burusiya bwakoresheje imiliyaridi 12 y'amadolari y'ukwakira igikombe cy'isi yose. Yamara bavuga ko atagihugu gishobora kwakira neza amahiganwa mpuzamakungu nk'u Burusiya. Tubibutse ko mu gihe igikombe rero cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka gitangura uno munsi kuwa kane itariki 14 z'uku kwezi mu Burusiya, imigwi nserukiragihugu 32 niyo izohiganwa muri ico gikombe. Umugwi A ugizwe n'ibihugu vy'Uburusiya, igihugu kizokwakira ico gikombe, Arabia Saudite, Misiri na Uruguay. Mu mugwi B harimwo ibihugu vya Portugal, Espagne, Maroc na Iran. Umugwi C urimwo Ubufaransa, Australia, Peru na Denmark. Mu mugwi D harimwo ibihugu vya Argentine, Iceland, Croatia na Nigeria. Umugwi E ugizwe na Brazil, Ubushinwa, Costa Rica na Serbia. Mu mugwi F harimwo Ubudagi, Mexico, Ubusweda na Korea y'Epfo. Umugwi J ugizwe n'Ububirigi, Ubwongereza, Tunisia na Panama. Mu gihe umugwi H urimwo ibihugu vya Pologne, Senegal, Colombia n'Ubuyapani. Aha niho turangiriza amakuru y'inkino yerekeye ukwitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiza gutangura mu kanya mu gihugu cy'Uburusiya.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza umunsi wose, mbifurije rero kubabera muhire murakarama. We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.